Ili nizu di Amerika. Izwi ya Amerika mkirundi ni kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwaves ku metero 19 ni metero 20 mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri site yacu ariyo www.radioyacu.com umwanya w'ikiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'izwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'izwi rya Amerika.
Kindi mu ntara mu yinga aho bitamo.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Imyuga itandukanye irafasha abantu kwiteza imbere mu buzima bwabo ni muri iyo ntumbero umurundi yitwa Shakir Mugisha umuhinga mu gucapa yashinze ishyirahamwe ry'abacafyi yitwa Shaki Art ryishinze gufasha abakiri bato mu bijyanye n'umwuga wo gucapa amaze kubirongera udushimwe ku rwego rw'igihugu n'urwego mpuzamakungu ari Bujumbura mu Burundi tutarambiranye rero kuri mikro turi kumwe n'umutumire Shakir Mugisha waramutse
Namutse
ko ariko baratwumviriza wo kwidondora kuri bo kurushiriza ukababwira icyuri uburiwe
Ego murakoze cyane Jenitwa Shakir Mugisha nkaba nsanzwe nkora umwuga wo gushushanya ari wo bitwa ari gucapa abashushanya ibintu bitandukanye abashushanya na peinture na dessin digital ari ubwo buhinga bugezweho umuntu acapisha imashini Ego niko novuga
Icyo cyumviro cyakujemo gute?
Icyumviro canjemo mu isanzwe je na hora ncapa ndi jenyene muhira ni ugaranye mu cumba ugasanga ndakora uducapo tumwe two ku ishuri tw'abanyeshuri hama buhoro buhoro niho nagenda ndabona umenga nogira club ku ishuri y'abanyeshuri bakunda ibintu byo gucapa kubera baba barabazana ndabacapira ama niho natanguye rero iyo club yo ku ishuri niga kuri lycée municipal ya Rohero hama cha tutanguliza club ya A yitwa Shakart nyene hama chanza partaja ni kuvuga gusangira ubumenyi nari mfise hamwe n'abandi bajone nka jewe ego buhoro buhoro rero niho twaciye dushinga rero Shakart haciye imyaka itatu iyo club ihari ku ishuri
iryo shyirahamwe mwashinze ryari
twarishinze itariki 9 z'ukwezi kw'icyenda 2016
Hanyuma mufise imyaka ingahe?
Mufise imyaka 25.
Umwuga nguyo imyuga kenshi abantu bafise ubuhinga cyane mu bintu by'imyuga mugabo ugasanga biragoye kubigiramwo uburyo bwo kwibeshaho no kwiteza imbere kubiberekeye mubona bibashimisha murashobora kwibeshaho mukoresheje ibivuye mu byo mushushanye.
Ego novuga yuko bishobora kutubeshaho kubera urumva umuntu uri wese ari promoting mu bintu asanzwe akora arabimenyekanisha wumva uko twatanguye tuza turerekana utuntu tuza turacapa buhoro buhoro niho twagiye turashira ku ma rezo sosiyo tugenda turaronka abantu bagenda batwandikira bafise ibyo bashaka gucapisha nk'abafise iminsi mikuru ama anniversaire ama mariage akaba ari ibintu bikunda rero kuba kenshi ugasanga rero hariyo abantu bashaka ko umuntu abacapira canke amashirahamwe amwe usanga afise gushaka kumenyekanisha ibikorwa by'iwabo ugasanga uraduhamagara kugira tubacapire ibyo bintu byabo baba bafise
murafise abantu mu higanwa hariho yandi mashirahamwe n'abandi bafise ubwo buhinga
ego novuga ko ahari hari amashirahamwe amwe yagiye aravuka inyuma y'iwacu n'andi usanga yari yaraje imbere y'iwacu urumva usanga uri kuhiganwa n'abandi bari basanzwe bahari bari ngaha
mwitandukanya gute kwishyirahamwe biberekeye nayo yandi mashyirahamwe
twebwe ishyirahamwe giwacu ikintu no vuga nuko rikora ubuhinga bugezweho ibintu byo gucapa mu buhinga bugezweho ariyo art digital ayita mu cyongereza ayita bayita bon mu gifaransa bayita art digital niko no ivuga ama digital painting ni mu cyongereza akaba ari ibinya kenshi usanga benshi bagenda barakoresha mu bitabo bakoresha mu bintu nka nk'ibi bipankarte byo mu mabarabara yego nico novuga yuko twiye dutandukanye n'abandi kuko abandi ahanini bacapisha amarangi cyane gose hamwe na makreyo
yego tuza ku mirongo ya telefone dufite Dieudonné uratwumva
yego ndabumva
uri he Dieudonné
nimbonde muri komine Kiremba intara ya Ngozi mu Burundi
ufite ikibazo bazo mutumire cyumviye
nari ufite ikibazo kuko je iyo entreprise yiwe yanyoheye kabisa cyane nasanga mwazi kintu yo bari karategurira abantu babazene shomere kuko yatubona yuko mu Burundi aribo benshi cyane ibintu nk'izo zimenyereye hanze y'igihugu nashaka kumubaza ati ni ikihe kintu yo bari karategurira abajene shomere bo mu Burundi kugira natwe tugere ku mugambi cyane kuko je umugambi wiwe wanjyohe cyane
ego gerageje kubishura muri uno mwanya tuko turarabye nyine tugira ico bitwa ama pepiniere hagati mu gihugu ntara zimwe zimwe kugira ngo abashobora ababikunda bari iyo bashobore kuza bariyandikisha muri ayo mapepiniere bakaronka amaformation amwe amwe mugaho urumva ico gikorwa gisaba uburyo umuntu yakaba ariko araraba uko ntiyo yorondera uburyo buhagije kugira ashobore gukora ico gikorwa ashobore gushyira ayo mapepiniere ruguru kuko urumva gushika ubunya abo dufise ino dufise tumaze guforma abagera kuri 60 urumva abo bose barashobora kuza muri ayo mapepiniere kugira ngo bashobore gufasha abo bohiyo
ndibaza ko insigura guhaye igushimishije Dieudonné dufise Emmanuel kandi ku murongo wa telefone Emmanuel
Hello
Mwiriwe uri he
ndi Kigali mu Rwanda
yego ikibazo cy'imviro
nani kibazo nashaka kubaza uwo mutumire
yego
iryo shuri baba barashinze ryaba ritanga akazi ku bene gihugu cyane nk'urubyiruko ko nta kazi kaboneka mu rubyiruko ko usanga nk'hasi no mu Rwanda tuba twarabuze nk'akazi kandi twararangije kwiga ugasanga nyine ni ibintu by'ikibazo
njyana uvuga yuko abo bose ndiko ndababwira bashika kuri 60 urumva abo bose n'abajene ni ugwaruka nyene n'abantu bafise munsi y'imyaka 25 novuga ko twagiye turafasha urumva bamwe n'ibyo bibabeshejeho bakirihira amashuri n'abandi usanga aribwo buzima babayemo batari ku ishuri ari byo bakora iminsi yose ubuzima bwa minsi yose
ikindi kibazo
hello oui hello
ikindi kibazo nakubazaga ese nibiramuka bigenze neza wazashaka ukuntu wagura imbibe ku buryo uva no mu Burundi ukagera no mu bindi bihugu
yego urumva ibyo byose nibijyana ariko ndavuga yuko byose bisaba uburyo kugira umuntu agira amapepi bose urumva twavuze ko dutangura hagati mu gihugu mu ntara hama tukageza turaduga no hiyo no muri East Africa hose
rwose igikorwa watangije Imana izakigufashemo ni ibintu byiza bizafasha benshi murakoze
cyane
hanyuma ku byerekeye uwo mwuga wawe mwavuga ko mufasha abakiri bato mu byerekeye ubwo buhinga nk'ubwo bwo gushushanya mubafasha gute n'ubuhe buryo mufise
navuga yuko mu bisanzwe ukuntu dusanzwe tubafasha turarondera icyo biswe amafinansement ayo mafinansement rero akaza ari mu bisanzwe ni nka proje du presenta hama tugapresenta proje ironka amafinansement ayo mafinansement ibyo bikorwa bikaca bikora abo bajeune kugira ngo bashobore guhembwa a travers ayo maproje urumva buri mujene wese acahembwa biciye mu gikorwa aba yakoze rero ayo mafaranga ahembwa akamufasha gukora ibindi bikorwa byiye ku ruhande
iyo mukoze abantu bavyirukira bavyijukira kubigura
ego novuga yuko ubuunye biratanguye gutera imbere mu Burundi kuko mu myaka 3 iheze tugitangura mu ntango zari bintu bigoye cyane gose wasanga uri kurabura ahantu udodora canka ahantu uja kuko abantu bose bafata yuko ako kazi ari akazi k'abantu bato bato abantu bo hasi badafite amashuri mugabo novuga yuko buhoro buhoro uko twagenda turabereka ibyo dushoboye n'ibyo dushaka gukora zagiye biratuma tugenda turaronka abantu
wavuze ko wize kuri lycée municipal de Rohero i Bujumbura wize ivyo byo gucapa canke wige ibindi ivyo gucapa bikazamwo mu nyuma
oya urumva nize science ama mu nyuma ngeze muri université niga construction yene kubi
ego hanyuma kubyerekeye ivyo no kwita droit de propriété intellectuelle gukingira ubwo buryo bwanyu ubwo buhinga bwanyu kuko kenshi abantu barafatira ku bandi bagafata ivyakozwe n'abandi bakavyitirira mubona uburyo bitunganijwe mu Burundi bibakingira
yego urbo novuga yuko nino biriho ino biriho nawo bitaramenyekanwa cyane urumva urashobora kugenda ukavyandikisha umaze kuvyandikisha ibintu by'iwawe bikabandanya biri protege
hama buraja mu nko mu makoraniro yo mu karere canke mpuza makungu kuvyerekeye uwo mwuga wo gucapa
ego
haraho mumaze kuja mwo tubwira
ego ndamaze kuja i Nairobi mu higanwa ryabaye gitwa African Design Arts Awards niho novuga yuko ariho natwaye ikomeye hama hari yindi narindimo ino i Bujumbura yari isanzwe iri organize na Free Press Unlimited ari ONG ikongera ikaba na radio y'aba Hollande hama mu nyuma hari yindi narimo yo mu
yego tugaruka ku mirongo ya telefone dufite prosper batumva
ndabumva
uri he
andi Carlos
mu Burundi
yego mu
ufite kibazo icyumviro
unataka kumubaza imirimo yiwe asanzwe ayirangurira hehe uwo muhinga
nsanzwe ndayirangurira i Bujumbura muri kati yitwa Kibenga
hanyuma nta none nibyo wibwe cyane n'impano wavukanye
oya novuga yuko ari impano navukanye ko je nizi byo kubaka ibyo gucapa amaplaya madu
none nta migwi uba wara nta nuwo wara tegekanije wo kwigisha abandi atoba babishoboye
ego hariho aho nyine ndababwiye mu Kibenga naho nyine
abisabwa iki none ugira ngo umuntu ashobore kwashika
bisabwa yuko umuntu aza kwiyandikisha uriyandikisha uzana photo passport hama ibisigaye ubwezo bagaca babikubwira ibiba bikenewe bindi byose hama bakaca guha n'ikarata igufasha kugira udurashobora kwinjira
nakoze nibaza ko Prosper anyuzwe dufise kandi ku murongo wa telefone Simpson uratwumva
ndabumva
uri he
ndi ngaho nyine nanje hafi ya yo ngaho nyine ndahihaki ari Bujumbura
yego ikibazo icyumviro
cyumviro nagira mbaze uwo mutumire yuko uko umuntu kwiga kugira gushapa yuko bikunda
yuko bikunda ko umuntu yiga gucapa
kwiyandikisha
yego birakunda uri umuntu ari kure naye nibagiye ufise ukoresha icyo bitwa Facebook urashaka kujya kuri Facebook ukandika Shakart hama ugatebuka ukandika ubutumwa bakakwishura bakakubwira ibindi byose bisabwa
be ningaho mu Kibenga nyene ningaho mu Kibenga
yego ni mu Kibenga
ndi nanjye ndi hano hafi yaho nyine haruguru yaho gatoyi
Urakoze yari Simpson ku murongo wa telefone. Harama yandi mashira hamwe hoba hariho ishira hamwe rihuza abo bose bafise iyo mpano yugu chapa nugu shushanya muba muhura mugasangira ivyimviro mukaraba ingene mwo kwiteza imbere muri rusangi umwuga mukawuteza imbere mu byo bagize akamaro.
Oya na ntari hari mugabo twebwe nyene nk'abaserukira abandi muri ayo mashira hamwe duhora tuvugana tugahura hama tugashobora kwerekana ibyo dufise buri wese akerekana nyene ibyo afise n'ibyo ariko arakorera ko
wavuze ko wize ivyerekeye kubaka ufatanya byose uwo mwuga w'ugucapa n'akandi kazi ku ruhande.
Ego byose
hanyuma wavuze ko mu bindi mukora murakora ivyo no kwita bande dessine cartoons mu cyongereza kubana niko kimwe mwafashe iyo nzira niki mwashaka gushika ko
ico no vuga twashaka gushika ko je kugira nkunde gucapa na kuze ndu muntu akunda kuraba ibitabo by'abafaransa arivyo harimo Tintin, Lucky Luke mugabo urumva education nari mfise imbere nari mfise novuga yuko yari y'abafaransa hama mu nyuma uko nagenda nakura niko nagenda ndaba ndashaka kumenya ukuntu bikogwa gute babikora gute buhoro buhoro rero niho nagenda ndegera bamwe mu basanzwe bacapa bagenda baransigurira hari naga na formation naronse y'abazungu b'abafaransa bashoye kungirisha ndaronkamo ubumenyi hama buhoro buhoro niyumvira ko umuntu yogira projet yerekeye no gukora ibitabo byama bande dessinée ariko bivuga Burundi bivuga karanga kacu bivuga n'igihugu c'iwacu cerekana ishusho y'igihugu c'iwacu kugira umwana wese avutse canke ariko arakura agenda arasoma ibyo bitabo amenya Burundi amenya muri en profondeur ico no vuga ibigize Burundi intara kuko hariyo bamwe bamusanga ashikana imyaka 30 atantara n'imwe arajamo y'u Burundi urumva biciye muri ibyo bitabo turabikora n'ubu duheruka gusohora igitabo citwa Dodi akaba ari igitabo kivuga ku bijanye na droit de l'enfance
hanyuma ku vyerekeye kwimenyekanisha muri uwo muga wanyu muraja mu mahayanishwa haba hagati mu gihugu canke hanze.
Ego duhora tujayo tukerekana ibikorwa by'iwacu nka hafi mu bihugu byo hafi nka Uganda nka Rwanda nibyo bihugu novuga yuko duhora tujamo tugiye kwerekana ibikorwa by'iwacu ndetse tuganahura n'abandi bari muri ibyo bihugu basanzwe bakora nk'ibyo dukora.
Hari icyumviro kirakuzamwo ko ufise iyo mpano wahawe n'Imana yo gushobora kubufise ubwo buhinga bwo gucapa ariko yo kongereza ubumenyi bwawe nk'uko kwiga amashuri kurushiriza muri uwo mwuga ari uwo mugambo ufise?
Oya novuga ko iyo mugambo atawo ufise kuko ikintu nagenda ahura na bamwe muri abo bamaze kugira ayo mashuri nasanga ata ahanini atabyo bandushije kubera amaformasiyo amwe nagenda ronka yabo bazungu basanzwe babikora abana binonosoye ego siko no vuga.
Tugaruke ku mirongo ya telefone dufite Raymond, uratwumva Raymond?
Yes, ndabumva.
Ego icyumvira ikibazo?
Ndaje nsozo mutumirwa mahoro.
Ego
mahoro. Dukora bimwe nduziko dukora bimwe nange ndi umuhate.
Ego
nagira nkubaze.
Ego
imbogamizi duhura nazo challenge duhura nazo kwigisha umuntu udafite notion udafite mezire mu bintu binaza gukora muri tekiniko dukora ubihuza gute kugira ngo bahugure ya mezire amenye uko turaza kujyana kuri construction kuri construction
ego
turaza kubihuza full dimension niba agiye gushushanya inka
yego
kuri square kuri echelle araza kubihuza gute kugira ngo umwe information zihagije ibyo bintu bihura muri tekinike yacu biba ikibazo. Ese turaza gukora iki kugira ngo baba wa muntu agire agire ubumenyi buhagije ku cyose agiye gukora kugira ngo ni yapike niba ari urugero nyine nza gutanga ku nka niba ajya gushushanya inka ayo mezire zuzuye zuzuye za nyazo
ya
nyine ndagira ngo mubaze abantu ufata bafite ubuhe bumenyi.
Ok, urumva abo dusanzwe twakira n'abantu baba basanzwe ba bize ariko atari cyane ari gahoro hama tukamwigisha ico bitwa anatomy. Anatomy kenshi mufasha nibaza yuko bize nawe kuri mu artist. Urumva benshi abanza kwiga anatomy, amaze kwiga anatomy aca yiga kugira sketch, amaze kugira sketch abasigaye rero ko agenda yiga kugira contrast nyine ibintu ama ombre n'amarinyere hama asigaye abasigaye ko yiga kugira paint gucanga amarangi.
Ni byiza muvandimwe ariko ugerageza ugerageze ubereke anatomi nyine nayo ni nziza kugira ngo ayimenye ariko ayihuze na hano hanze n'amabara nayo mabara nayo kugira ngo aze kwinahuza kuko biba ikibazo hari umuntu ubumenye skills wamara kuma skills yagera hanze akabyica namenye gukoresha square ese namenye gukoresha ese rinda njye nk'icyongereza namenye gukoresha ese ya nyayo iri hanze ihure na shape yawe na image ufite biba ikibazo kigerageza cyane kugira ngo natwe dutere imbere tubike agafaranga.
Yego nibyo,
urakoze cyane,
turagushimiye Remo.
Yego murakoze. Namwe
Abdi nawe nyine araduteye akamo. Abdi uratwumva?
Ndabumva neza cyane.
Uhamagaye he Abdi?
Ntabwo ndabumva, ndi ndi Bujumbura.
Yego ufise ikibazo bazo mutumire cyangwa icyumviro ushikiriza?
Oya gusa byose turi mu cyumviro, ni cyumviro kuko hari dufata n'ibintu by'imyuga, hari n'ibintu by'imyuga mukunda gusanga bijana na niveau de tri de kanaka.
Yego
kuko par exemple dufata nk'aba artiste peintre dufata nk'aba Bujumbura nk'uko tumaze kubibona ukunda gusanga umuntu yandika neza cyangwa acapa neza mugabo ugasanga ahageze ko yandika amajambo ugasanga ajyanditse mu Kirundi kandi byari bintu agomba kwandika mu Gifaransa.
Yego
nibaza ko nk'icyo nacyo nyine ngo cyitaho kugira bace bate dufate umuntu niwateje agaciro akazi kabo.
Nibyo
nizo n'ibintu hadufata n'umuntu usanga azi gucapa neza gira byose bice bimera neza nicyo cyumviro mfite.
Murakoze.
Yego
turamushimiye Abdi. Ibintu byo gucapa nka ngaha mu bihugu biteye imbere ibyo bishushanyo birimo amahera menshi cyane hari bigugwa n'ibihumbi amajana n'amajana by'amadolari n'imiliyoni, ariko muri Afrika na ngaha mu Burundi ubona bimeze gute? Ubona ari ikintu umuntu ashobora kwibeshaho? Ubona abantu bashobora kugura nk'ibicapo byanyu bakigura amafaranga aboneka? Uburyo buriho kubagura?
Novuga yuko kuri aya makomande biragoye, ariko kenshi iyo umuntu agize expo ukagira expo nyine ugatumira abantu kenshi barabigura, kandi barabigura amafaranga atari makeyi. Usanga babigura umuriyoni kuduga bitewe n'igicapo ufise ukuntu kimeze. Ego novuga yuko nino buhoro biriko biraza biriko biratera imbere, kuko mbere nta gicapo cyashobora kugurwa ayo mafaranga. Ino
ubuhinga bwa none burabafasha cyane muri ibihe ugereranyije n'abakera babicapisha bakoresheje iminwe n'amarangi.
Ego bwo novuga yuko buteye imbere, kuko nk'amashyira hamwe menshi cyane y'abantu bavuye hanze ajino hari ibintu bitwa sensibilisation. Kenshi usanga bakunda gukoresha ibitabo bya sensibilisation, bumva bisaba yuko ubura umuntu abimetriza amenyereye gukoresha ayo mamashini ibyo bya dessin digital kugira ngo ukore ibyo bicapo. urumva ugasanga rero ibyo bicapo n'ibyo bitabo byo byo bibabi bibabi bagirisha bagirisha vinshi gusumba ayo matablo twa twakoze kuko byo byo birimo amafaranga menshi gusumba ibyo byayo matablo twa twacafye
nk'abanyamahanga ingenzi aba bantu babagendeye nk'u Burundi murafisa ahantu mugira mwerekana muhayanisha ibyo mu mwakoze ibyo bicapo mubona babikunda gute barabagurira n'amafaranga abone
yego hari novuga yuko hari ahantu hamwe hamwe nko mu maresitora mu mahoteli usanga nyine umuntu atwara amatabule akavuga ati reka menda yashiranga nka decor cyangwa menda yashiranga nka gastand umuntu aje avuye hanze w'umuzungu cyanke umunyamahanga ashitse arabona wabikoze arabaza nyine kuri reception hama bakamuha amakondone bakamuha amakontakti y'umuntu ashobora guhamagara kugira abironke
tugaruka ku mirongo ya telefone dufite David uratwumva David uratwumva
ndabumva neza cyane
uri he David
ndi mu Rwanda n'ibisanzwe mu karere ka Ngororero
yego ikibazo cy'imviro
okay mbere na mbere ndagira mushimire ko yitabiriye uwo mutumirwa
murakoze
cyangwa nshaka kukubaza njyewe mu by'ukuri uvuze yuko iyo mpano cyangwa se ko gushushanya utigeze ubyiga mu ishuri nyamara turafite ikibazo hano mu Rwanda ndetse nose ku isi ntabwo ari mu Rwanda gusa cy'ibura ry'imirimo aho usanga urubyiruko cyangwa urwaruka rusuzugura imirimo yakumva ngo umuntu arangiza kaminuza n'umuhinzi yakumva ngo umuntu arangiza kaminuza arashushanya akamuseka cyane akavuga ngo umuntu arangiza kaminuza arashushanya abantu bagitekereza gutyo wababwira iki rero n'akabazo kakabinda kubaza igishushanyo cya mbere wakoze igishushanyo cya mbere wakoze cyakwinjije angahe wakigurishije hehe
yego novuga yuko ngerageje kwishura ico ca mbere wari kuravuga umuntu arangiza kaminuza hama akaca akora ibintu byo gushushanya bakamutwenga novuga yuko abantu abo bantu barihenda kuko urumva ibintu wize si byo nyine bishobora kukubeshaho urashobora kubeshwaho n'ibindi utigeze wiga rero byose mu gihe ubifise nk'impano novuga yuko ushobora kuyifatanya ari bibiri kuko kenshi ushobora gusanga ibyo wonye utize ari byo bikorera guha amafaranga gusumba ibyo wize na kare ubuzima busigaye bugoye kuronka mu bihugu bitari bike wumva benshi rero cyaca tugerageza guhungira cyanke gukora impano zacu dukwanze dufise hama icyo cya kabiri naco umbajije igicapo cya mbere amafaranga na kironseko lakini onseko amafaranga amajana abiri y'amarundi 200
yego nakubajije naho wakigurishije hari he
hari ino nyine nari nkiri muntu muto haraciyeka irenga 10
ari abantu benshi bifuza ko wabigisha gushushanya ariko wavuze ko wigeze wagera mu Rwanda ntabwo watisobanuye nimba mu Rwanda wari uzi kwafungura ishuri niba ari irushanwa witabiriye ese urubyiruko rugize inyota yo kwiga wenda rukaba ruherereye nkani Kigali mu Rwanda rwakubona gute ese gahunda waba wafitiye make ndumva ikibazo cyanjye ari
yego mu Rwanda nahora nza nje mu bintu nyine byo gushushanya byo gucapa nafise n'abagenzi basanzwe bashushanya bari hiyo twarahura tukerekana ibicapo byacu nawe tugeza buri wese ahageza hama tukanaheza tukexposa ibintu twaba twacatse
okay
urakoze
urakoze cyane kandi komeza ushyire amakabaranga kandi n'Imana igufashe mu mirimo yawe
ego murakoze cyane nawe
ino sana twakuye ku murongo wa telefoni ino sana uratwumva
ego
ino sana uratwumva
hello
ego uratwumva ino sana
Hello.
Hello, Innocent. Uratwumva?
Eh, kukumva none mu network ariko nje.
Uri he?
Hello.
Hello, Innocent. Uratwumva?
Yes, ndabumva neza.
Uri he?
Hello.
Tafsi ikibazo ku murongo wa telefone na Innocent. Ariko muravuga uwo aheje kuvuga David avuga ko hari haba kibona ko umwuga wo gucapa atari umwuga babona ko ari kintu gifaditse babigaya bakabirabira hasi ni iki ne muri ko murakora kugira ngo mushobore gusigurira abantu nkabo akamaro kavyo akamaro ko gucapa
ni ivyo nagenda vuga yuko cadukoresha cadutanga ubutumwa biciye mu bitabo kwerekana abantu bamwe bamwe bageze kure bateye imbere kwera imyuga tukasha duheza tukavuga ama stories yabo tubicishije mu bitabo vya mabandisine
hanyuma ama nama banko mu karere canke ama nama mpuza makunga banke nkiburaya mu bihugu vyo hanze na muramaze kuyajamwo n'ikintu muri ko mutegekanya kugira ngo mugerageze gukarisha ubwenge bwanyu kurushiriza bibagize akamaro kurushiriza
ee no vako ari biri mu bintu turiko turategura turaplayinga mu muri bimwe bimwe kugira turindire turabe ko batotwishura tugashobora guserukira igihugu
uburyo mufise bungana gute ko birasaba uburyo nk'ibyo byo guja hanze kuja muri ama nama no guhanahana ivyumviro n'abandi hanze kugira muteze imbere kurushiza umwuga wanyu uburyo buri
novuga yuko uburyo turabufise n'ahatari bwinshi turashobora no gusaba bamwe bamwe mu basanzwe badufasha bo dukunda kwegera iyo tugombe tugende muri ibyo bihugu nk'u Rwanda nk'u Buganda kugira turabe yuko batodufasha no muri ibyo bihugu dushoboye kwashika
hanyuma wavuze ko waronse udushimwe haba ku rwego rw'igihugu n'urwego mpuzamakungu dusigurira
yego akambere nikajya nababwiye naronse aka African Design Art Awards kabaye mu 2014 ndongera ndonka akandi kabaye mu 2012 ngahanye ne Bujumbura dama yaramahiganwa y'amashuri hama ndonka nakandi mu 2015 ako kari kitwa Academie des Talents ndetse n'ubundi bubiri naronse muri 2008 na 2010 konga hanyine guhumbura
byarabahaye ingoga kurushiriza muri uwo mwuga
yego byaramaye ingoga kuko nibyo zagiye biranyugurura imiryango imwe imwe novuga yuko nko mu Cyongereza bazita networking nagendagira ama networking n'abantu bamwe bamwe batandukanye twagenda turahura bamfasha kugira ngo nshobore gushuka kuri ibyo bindi byose ndetse n'impanuro zimwe zimwe zabo twagenda turahura basanzwe bahuriye muri uyo mwuga
ubifatanya gute no n'uwo mwuga wawe nakandi kazi ukora ku ruhande umwanya ugabanganya gute hagati y'uwo mwuga n'ibindi wo gukora mu buzima bwawe
umwanya wo mu gitondo mandiko ndakora ibyo nize ama umwanya wa premid kenshi nko mu masaha 8 kumanuka gushika saa 11 kenshi usanga ndi kumwe na n'ugo rwaruka turiko turayaga kwerekana buri wese yerekana hadashoboye kote yiwe ari faible tukamufasha tukamwereka harabamaze imyaka itatu harabamaze imyaka ibiri urumva bose ntibabanganya ama nivo buhoro buhoro rero kugira ngo buri wese ashobore kuduga gere kuri nivo y'uwundi bisaba uwo mwanya wa premid bw'abashego kuganira no kugira ama pratique mwamwe
tukaruka ku mirongo ya telefone dufite Octave uratwumva
nabumva cyane mwaramutse
uri he
ndi Iowa
ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika
yego
ikibazo icyumviro
ni icyumviro kandi mbashimira umutumire mwadutumiriye
yego
kandi nawe mushimira ko yemeye kuza kutuganiriza nge singiye kuvuga umwuga akora by'umwihariko ngiye kuvuga umwuga muri rusange ari mugenzi wacu ufuze ibyerekeranye n'abarangiza kaminuza bakavuga ngo ntibakora ibi ngewe hari ikintu wigeze kumubwira ngo mu bihugu byateye imbere ngo ibyo bintu birahenda niba hari ikintu njya nicuza no kuba narageze muri Amerika ntafite umwuga ku buryo ubu kuri izi gahunda zo matombora n'iki bita za divirotel njya na prayingira abantu kugira ngo ndebe ko hari uwatsinda kugira ngo aze mucumbikire then anyigishe umwuga n'ukuri mugenzi wacu kuraje akomere kandi afashe n'abandi bagenzi bacu kandi hari na bagenzi bacu bari kurangiza yaba Burundi yaba mu Rwanda bati ubushomeri iki umwuga niyo utakugaburira uyu munsi ariko ejo urakugaburira kuko ni n'ikintu ugendana ntugomba ibikoresho bihambaye ni ikintu kiba kikurimo niyo habaye biriya by'iwacu bijya biba by'insanganya n'intambara ugahunga urabihungana kuko ni ibintu biba biri mu mutwe wawe n'ukuri nta byinshi mvuga ndashimira mugenzi wacu kandi kuba yemeye no kuza kuri radio agaha ubuhamya urundi rwaruka cyangwa urundi rubyiruko rumukurikiye murakoze
turabashimiye Octave atuhi jambo Lora uratwumva
ndabumva mwiriwe mu kibira America
mwiriwe uhamagaye urihe
namagaye ndi mu nkambi y'amahama y'abarundi mu Rwanda
yego ufite ikibazo azo mutumire icyumviro shikiriza
yewe ikibazo nashaka kumubaza
yego
iyo kiramo cyo gucapa umuntu wese yarijamo cyangwa bisaba umuntu yize njye namaze ko umuntu yarijamo gusaka ikintu nacyo namubaye namubwira kabisa interanyo nabwira ko akamwita agire kuraje kabisa asizikare kabisa mu kazi kose kabisa akomeza fere intambwe abantu bose bakwaruka kugira nabo ngo bakomeze kujya muri iyo shamba kabisa murakoze nije namubaze
murakoze
yego yego mugire umunsi mwiza
Erika i Washington DC
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 no kuvuga kuri kilohertz 11835 buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11835
Radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu kiganiro muri sanga aho turi kumwe n'umutumire Shakir Mugisha ayoboye ishyirahamwe ry'abacafi Shaki Art gishinzwe gufasha abakiri bato kubijyanye n'umwuga wo gucapa i Bujumbura mu Burundi mwavuze ko mugira ibyo bintu vya bande dessine singene no vyita mu kirundi ibyo bishushanye mugira iravugwa ko ari ibintu bigoye gukora bisaba akazi kenshi n'umwanya mwinshi mu bigenza gute kugira ngo mubishyire mu bikorwa mukoresha ubuhinga bwa none n'ikiye kibafasha kugira ngo uwo mwanya bisaba n'uburyo bwinshi mushobora kubitunganya
novuga yuko turaheza tukaraba uburyo tuba dufise ibikoresho byose turabifise urumva si ibikoresho uriza gusura kugura nka crayon na papi n'igipapuro iyi mashini tuba tuyifise iyo tablete yo gucapira ko turayifise bisaba gusa umwanya n'ibyiyumviro hama buhoro buhoro umuntu akandika kuko urumva n'ibintu bisaba kwandika bigasaba gukora ibintu bitwa dialogue arico kizubwa mbere ibyo abantu bari kwaravugana biriko bibera hehe nimuhe mwanya ibyo onye bimaze guhera hakacara ico bitwa storyboard umuntu akagenda panga amajambo ahaza kuja hakacaba ama aco ibyo bitwa mu gifaransa ngo ama ebosh ari bwo gucapwa bwa mbere wa busanzwe buri simple hama buhoro rero umuntu aka developer akagenda rasiga akacashira ko rero ya ma discussion ahanini kigenda kugorana ni mu bye hageze kubisohoza urumva n'uburyo kandi butari bukeyi ari uburyo bwinshi cyane gose hageze rero kubisohoza kenshi niyo biba bigoye ahanini ni ibyo nuko novuga
ukoresha abantu bangana iki mu ishyamwe ryawe Shakihad?
Ubunye novuga yuko abo dukorana officiel tugumana buri gihe ni 12 hama abandi nabo baronka abandi nabo nabantu baronka aya maformation baheza bagira amezi atandatu aheza bakagenda umva bo bose novuga igitigire guko urumva haza hashobora kuza batanu mu kwezi babiri biraterwa.
Tugaruka ku mirongo ya telefone dufise Patricien ndibaza kumvuze neza izina ryawe uratwumva?
Yego ndabumva.
Uri he?
Ndi mu Rwanda.
Ufise ikibazo icyumviro?
Yeah, ndagifite.
Yego.
Yego.
Bishikirize.
Nashaka kumubaza ngo ese iryo tapiro riri mu gihugu hose cyangwa igihe riri mu maparika amwe n'amwe?
Murakoze cyane. Nkuko nari nabivuze ubunye riri Bujumbura ntiturashobora kuronka icyo navuga uburyo kugira dushobore kugira ayandi mapepiniyeri mu ntara.
Yego.
Hari ikindi kibazo ufise cyangwa biragushimishije?
Ikindi kibazo namubazaga.
Yego.
Ese bagereranyije nk'imibare mamaze kwigisha uwo muco cyangwa n'umubare abafite ungana gute
w'abantu tumaze kwigisha?
Yego.
Nkuko nabivuze duharura abantu bashika kuri 60 tumaze kwigisha.
Yego.
Murakoze Patricien. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Isanga aho turiko tuvuga ku vyerekeye ishyirahamwe ry'abacafi ryitwa Shaki Art rirongowe na Shaki Mugisha muhinga mu gucapa ari Bujumbura mu Burundi. Ababagurira bagizwe nabande?
Abadukurira muri ibyo
ababagurira abagura
abatugurira?
Yego.
Abatugurira baratandukanye, hari igihe usanga ari ambasade, hari igihe usanga ari ama ONG, amahoteli, ama maison de passage y'abantu bashikiramo, n'abantu nyine bafise amazu yabo nyine bisanzwe rimwe na rimwe, bo bose cyane rwose kuko bo babikoresha nka dekoro yo mu nzu iwabo, hama n'abantu bagira ama mariage n'amaniversaire.
Marseille yanyu mugomba kuzoshimikira ko uretse hagati mu gihugu ni hehe kugira mushobore kwagura umwuga wanyu?
Novuga yuko turaviza yuko twokwiragiza ibikorwa by'iwacu hagati muri hano muri Afrika nyene, nkuko navuze urumva dutangure East Africa buhoro buhoro umuntu agenda araduga tugere mu Bufaransa tugere no mu Banyamerika.
Hari imigambi mufise iyo mu gihe cya vuba n'imigambi iyo muhe biri imbere ku byerekeye ishyirahamwe ryanyu Shaki Art ni iyihe?
Bavuga yuko ni ugukwiragiza, ni ugukwiragiza gusangira iyo mpano yacu n'abandi, kuko nabivuze kugira amapepiniyeri hagati mu gihugu, ni ukuvuga mu ntara zitandukanye. Niyo navuga yuko ari wo mugambi dufise muri uno mwanya tukokora hamwe n'umugambi wo gukora ayo mabande sine yandi y'umwaka wa 2020.
Muri uwo mugambi mwavuze wo kwigisha abakiri bato ku byerekeye uwo mwuga, mubona babyijukira cyane, mubona bibafasha mu buzima bwabo?
Yego, novuga yuko birabafasha cyane, nkuko nagenda yababwira barahembwa biciwe n'ibyo bikorwa tuba turiko turakora, n'aya makomande yose n'aya maprojekti tuba turiko turakora agenda arazana amahera buhoro buhoro ashobora kubagaburira.
Tugaruke ku mirongo ya telefone. Jean Marie aratwakuye. Jean Marie uratwumva?
Yego ndabumva.
Jean Marie uhamagaye urihe?
Ndi i Bujumbura.
Yego. Ikibazo icyumviro?
Ndabona ko muri ino minsi ubuzima bugoye kubaho, na cyane cyane hano mu gisagara cya Bujumbura. Turarondora hariya nguvu nk'abajene turashaka gukora, ariko
ikora
ariko kigaragara amarero cyo cyaza na saka kumubaza n'iki none ni gute bashobora gufasha umuntu adahera donc has irahebye ari cyere n'ufana ngo wari uhinga
byacitse ariko sinzi ko yari karabaza ubuhinga ni
sinamumvise neza
uracyari ku murongo yagiye Jean-Marie yavuye ku murongo François uratwumva
yego ndabumva
François uri he
ndi nishiha mu cyanguzo
ikibazo cy'imviro
nagomba kubaza
yego
bamaze umutumiye ntwari umudamukirije bwa mbere
yego nabaramukije nanje
ubwo ndabaze umuntu yoba ashoboye kugerageza ubwo buhinga bwo gucapa ariko akaba atantambwe abona atabayo bikisha byogenda gute kugira ngo nawe ashobore gutera intambwe
navuga yuko biragoye kenshi utari kumwe n'abandi kuko urumva bisaba yuko wegera abandi ukaba uri kumwe n'abandi kugira umenye ibintu bimwe bimwe hari nk'ubuhinga buba bukenewe nk'uko nama ndiko ndabivuga ubikeneye kenshi urashobora kuja nk'abakoresha amatelefone ya mandroide biravana hariyo abatayafise ashobora kuja kuri YouTube y'iwacu ariyo ushaka yatemwe ukabona bamwe bamwe ukuntu basigura ukuntu babikoze
yego hanyuma nagomba ndabaze kandi
yego
ubwo buhinga nk'abantu hariho amashuri byaba bisaba kugira ngo umuntu afite nk'umuntu yashobora kubyiga agashobora kubyiga
numvise ikibazo cyanyu
ati hariho amashuri umuntu yashobora gukurikirana kugira ngo afite nk'uwo ashobora kuyakurikirana iyo murundi akaza kuyiga
ego hari ishuri ry'igitega gitwa etesa benshi barabicamo abonzi benshi bari muri aya mashyirahamwe baragize
urakoze François
murakoze cyane
naho ku byerekeye guhiganwa navuze ko wabivuze ko ari ayandi mashyirahamwe n'abandi bafite ubwo buhinga bw'ubucapa no kubwira ibyo bindi byose mukora hari icyo mubarabira ko mukaraba ko hari icyo babarushije kugira ngo mugume muri imbere yabo hari icyo mukora
yego ni kujya nyine nababwiye buri wese araraba mu ruhande rw'iwe kuko urumva naho twese tuba dufite amashyirahamwe ntituba ducapa ibintu bimwe tuba dufise na n'ivyumviro bitandukanye natwe nk'uko nabibabwiye dukora mu bintu vya education hamwe na sante ca turaba none n'ibihe bicapo twokora bijanye na education na sante turi ducishije muri ivyo ubwo buhinga bwa digital abandi badafise abandi ko bariko bakora amatablo twe nta kuntu twokongeramo tukagira digital tugakora ku bintu bimwe bisanzwe bihari nimba ari kuri sante hygiene nimba ari muri education ni biki bikenewe mu gihe twotererera natwe mu gihugu urumva n'ibyo onye naho onye duhiganirwa n'abandi
rero uravuze ko mwashimikiye ku bijanye n'indero n'amagara y'abantu kuko imwafashe ibyo bisata bibiri n'ikihe bibaha kurushiriza
urumva nko ku magara hariho bamwe batamenya igitera diabetes hari bamwe batamenya igitera kansere cyangwa igitera malaria ibyo byose urumva umuntu agerageje kubicisha mu bicapo tukakonsulta kuko twe ntituri aba expert muri izo tukarondera nk'umuganga w'umudokteri ari experimente muri ivyo abizi cyane akatubwira bimeze gutya umuntu yandukirwa gutya twese tuheza tukabicapa kugira ngo uyo muntu adashoboye kugera kwa muganga cyangwa adafise uburyo ashobore kubibona biciye muri ubwo bupapuro tugenda turatanga bucapye akabona umuntu agwara biciye gutya ni gute abantu bandukira sida bumva ivyo byose bica muri ivyo bintu by'iwacu tuba twagize ibicapo hama ku bijanye navyo n'indero rumva hari inderi hagaze indero iri ihagaze ku bintu byinshi cyane gose niko no vuga kuko urumva umwana kuva kiri mutoyi akwiye kumenya ibintu bimwe bimwe atari nk'ibyo mu ishuri yize akamenya ko kivira usoba habonye ko kivira guta ibicafu habonye hose ko byonona ikiyaga cacu lake Tanganyika urumva ivyo byose bihagaze muri education y'umwana ukuntu yakuze aho rero catugerageza kubicisha muri ivyo bitabo cyane muri dupapuro ducapa kugira duhereze abantu.
Patrice ari ku murongo wa telefone. Patrice batumva.
Mwiriwe
uri he?
Ndi mu Ruhango. Ni Patrice Ebure mu Ruhango.
Yego.
Mbanje gushimira uwo mutumire mwadutumiriye.
Yego.
Kandi na hano mu Rwanda tuzi ko ari kazi ni kazi.
Hey.
Ariko none agiye imbogamizi nahuye nayo ko bumva ko ari abantu baba bizi baba bishitonose yo noneho nk'ubwo bazakwe niyo mbogamizi bagashaka nk'abafite ubushake bashaka no kubimenya ariko bakavuga ati wenda umuntu arasabye amashuri nk'aya nimba ari segonderi cyangwa ari kaminuza ariko kuvuga ngo bafitonose yo numva igihe ari imbogamizi cyane.
Yego.
Iyo mbogamizi nta kuntu uwo muntu yayikuraho byo kuvuga ngo ni ukuba umuntu afite honosi.
Yego birahari. Hari bamwe twagiye turahura nawe ugasanga na iyo notion ntayafise mugabo buhoro uko twagenda tumwereka amatekinike nkuri yabivuze ubwa mbere yavuze ku kintu cyitwa echelle. Echelle n'ubuhinga kenshi benshi bakoresha ku bantu bamwe baba basanzwe batabimenyereye cyane rwose batabizi badafite notion rero akoresheje icyo bitwa ubwo buhinga icyo bitwa echelle usanga agenda arabimenya.
None nk'ikindi kibazo numva afite nk'abantu baturuka iyo ruguru nka muri za Ngozi ashaka ko kwiga aho ngaho ariko numva ko mukunda guhura nka PMD ubwo bisaba yuko yaza nko mu ma weekend iwe.
Yego yaza mu ma weekend nawe nta kibazo.
Ubwo rero ndumva iyo mbogamizi ariko mwazayikuraho kuko natwe abanyarwanda mwaba mudufashije kuko ndumva ko mushaka kwagura no muri East Africa kandi muzaba mukoze nta kibazo.
Murakoze.
Ni ba telefone buri murango. Murakoze.
Alfred uri ku murongo wa telefone. Alfred uratwumva?
Yego ndabumva.
Alfred uri he?
Uyu mwanya agemerereye Gitega umugabo mukuru wa politiki.
Ushikirize ikibazo cyangwa icyumviro.
Iyo ni igitekerezo nari mfite.
Yego.
Yego.
Uyu bwa mbere mbanze gushimira uwo mutumire mwadutumiriye.
Yego murakoze.
Hanyuma nuko gusa nashaka kugira ngo kubera ko no i Burundi wacu jewe niyo nsanze mvuka nga mu ntara ya Gitega hari abantu benshi usanga bafite iyo mpano ariko bakabura abantu bafata mu mugongo.
Yego.
Ese hari icyo mutegekanya kugira ngo dufate ko hari urwaruka usanga rushoboye mugabo rukabura barufata mu mugongo katusanga no mwabuno buzima tuba tubayemwo bigira imbogamizi zo kugira umuntu ashobore kuba ugasanga n'amashuri yafite umugabo ashoboye umugabo abura n'umufata mu mugongo kumbuza uko mumaze kuba mugeze namwe kiyo ntambwe yo kugera muri urwo rwego hamuro nka ushimwe mpuzamakungu bisaba ko mushobora kutubaha gufi na turwugwaruka kugira ngo tugere kwiyo ntambwe namwe mushobora gushikako.
Yego.
Ego nubuga yuko saba umutumire kugira ngo ego niyo mpamvu ndiko saba umutumire kugira ngo ashobore gushika ahabona byose bishoboka kuko nk'ubu nkaje uyu munsi je ni gamwe kaminuza y'u Burundi umugabo harabusanga niyo kaminuza barayihejeje bafite ibintu byinshi bashoboye mu bintu byo muri artistic ariko atusanga babuze ukungene buri nkuba tutena ibyo ndavuga kubera nanjye ndabyihenda biziko mbwa nabuze n'abantu tuza hamwe cyane yewe ugasanga nabuze na association no kwigiriza mu nesha ndabwira gute mbwa numvise ikiganiro nk'icyo mwateguye bice bimpusa numva ko umutima nanjye ushobora kuronka iyo option kugira ngo mwumve yuko nanjye ari mushobora kumufasha muri iki gihe. Murakoze.
Murakoze nawe.
Yego.
Yego. Gerageze kwishyura icyo kibazo cyanyu nkuko nari nabivuze tugitangira ikiganiro natwe turabibona turaronka benshi batwandikira batubwira icyo kibazo bafise akaba ari nacyo gituma twateguye uwo mugambi wo gushobora kugira amapepiniyere
mu ntara zitandukanye kugira ngo aba badashoboye kugira aho hantu bashobe kuhagera. Yego.
Yego ariko gusabye babyiza kugira ngo mushobe kwa mapipiniere ashobore gushika mu ntara zose ndetse n'ahantu hamwe hamwe hari usanga cyangwa nk'intara ya Mwaro muri azika ari ntara ya Amerika vuba cyane ndi mu ntara kuri cyangwa ntara ya Kirundo. Usanga ibyo bisaba muri ko murajya mu nzi ntazo hagati y'Igitega, Ngozi, Kayanza, Muranza, Karusi, usanga ni ibintu bitoroshye.
Yego byose urumva aho onye babihagaze ku buryo iyo uburyo bukwiriye budukundiye turashika hose. Yego
yego murakoze cyane.
Murakoze turagushimiye Alfred. Icyo no kwita inspiration ku bandi basanzwe bakoze uyu mwuga haba mu mahanga abakora ibyo bicapo bikomakomeye twavuze bishobora kugurwa n'amamiliyoni ni bande mufatira ko nubuhe ubuhinga mufatira ko bwo hanze bubaha inspiration.
Novuga yuko ino ubona ahora ndabira ko kuva nkiri muto umuhisi Liwali yari yitwa Liwali yari umucapsi adasanzwe ino yaracapa ibintu byinshi cyane rwose ino ibujumbura. Nibona ahora ndabira ko hama novuga mu mahanga hariho umutariyano yitwa Charles Lavesso akaba ari apana umutariyano mu Espanyol yitwa Charles Lavesso niwe novuga yuko acapa ibintu nziza cyane rwose nkunda kurabira ko akarorero. Hama ku bijyanye n'ama bande dessinée ndakunda kurabira ku Abanyamerika bo muri Disney, Walt Disney akaba ari bo bantu kenshi bakunda kutwinspira mu bijyanye n'ama bande dessinée bagira ibintu nziza cyane.
Hanyuma mwavuga ko mukorana hari abanyamahanga mufashanya cyangwa bagufasha muri ico gikorwa batubwira?
Yego hari igihe dukorana n'Abanyamerika mu bantu twoshimira bakunda kudufasha hamwe n'ababirigi nibo bantu twovuga ahanini bakunda kutuba hafi.
Baramaze kugutumira ukajayo ukaraba ingene bikorwa haba aho mu Burigi mu buzina Amerika?
Oya ubwo rwego ntituragiye ko mugabo turasaba turabe yuko twemerera kuko nkuko nabibabwiye urumva yuko hari nka Disney ikora ibikorwa nk'ibi by'iwacu tuba dukeneye kugenda kuraba ingene babikora mugabo nibaza yuko bizokunda n'ubu turacasaba.
Akajambo kanyuma wovuga turasigaranye nk'umunota kubijanye n'uwo mwuga w'ugucapa no kugene wotera imbere nko mu bihugu byacu nko mu Burundi ico cyumviro cyo kubona hari abakibona kumengana mu nguri hasi umuntu atoja mu mashuri arondera gukurikirana uwo mwuga kuyayibesheho ubabwira ngo ikimiri make cyane.
Icyambere na mbere natangura ku bavyeyi kukurumva abo bose bazanga afite ababyeyi babo kugira ababyeyi babo barekurire nuko bagiye barabona ibikorwa dukora na education duha ubwo rwaruka rwabo novuga yuko bureka abana bagakora ibyo bakunda mugabo bifatikanyije n'ibyigwa ahanini bakiga mugabo bakabifandikanira n'ibyo bintu n'uwo mugabo wa basanzwe bakora. Hama ku bijyanye nabo n'igihugu nosaba yuko leta yofasha cyane cyane ubwo rwaruka kuronka ayo maformasiyo hanze.
Murakoze cyane umutumire wacu Shakira Mugisha ayoboye ishyirahamwe ry'abacapyi Shaki Art ari Bujumbura mu Burundi akaba yishinze gufasha abakiri bato ku bijyanye n'umwuga wo gucapa. Turashimiye mwese mwakurikiranye iki kiganiro abahamagaye bakabaza ibibazo bagashikiriza ibyiyumviro namwe mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika ntimutangwe kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu by'iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika.